Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yagiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu twumvira kuri FM 104.3 mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'estatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Miriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi bi radio Ijwi ya Amerika muri kumuna Frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga ku itariki ya 22 ukwezi kwa gatanu gisagara cha Houston muri leta ya Texas muri leta zimwe za Amerika cyatunganije umunsi mukuru witewe Africa Day ya Houston. Uyu munsi mukuru wari watumiwemo abanyafrika hamwe n'abagwizatunga bavuye mu mihingo itandukanye muri leta zunze ubumwe za Amerika barimwo abarundi. Umurundikazi akora mu biro by'umwe mu bategetsi bari mu nama mpanuzwa jambo igisagara cya Houston yagize uruhara rukomeye mu itunganywa y'uyu munsi mukuru. Aratubwira ukuntu uyu munsi mukuru wagenze hamwe n'imigambi iterambere muri Afrika yashikirijwe mu gihe umwe mu Barundi bari batumiwe asanzwe afite amabanga akomeye mu ishyirahamwe rya diaspora ry'Abarundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aratubwira ubumenyi mu byerekeye imigambi iterambere n'ubudandaji yahakuye yaharahuye. Muri iki kiganiro rero turi kumwe na Niyonsaba Magnifique umurundikazi aba mu gisagara cya Houston muri leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyonsaba akorera mu biro by'umwe mu bategetsi nk'uko twabivuze bagize akanama k'igisagara cya Houston. Niyonsaba ni koordinatera ajejwe abanyagihugu batora mu Cyongereza bavuga Constituent Services Coordinator. Muraho Niyonsaba Magnifique.
Muraho.
Murakomeye ngaho Houston?
Ego turakomeye.
Ni vyiza cane gose. Turi kumwe kandi na Diomede Misigaro umurundi yaba mu gisagara ca Nashville muri leta ya Tennessee muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Misigaro asanzwe kandi ari umukuru w'urwego nshingwantwaro muri diaspora y'Abarundi yari yatumiwe muri iyo nama ya diaspora. Muraho namwe Diomede Misigaro.
Ego turaho Fredi ntanguye kubaramutsa mwagize neza kudutumira tukaba turamutsa n'abari kubatwumviriza bose ahe nashubira akazuba karahari bimeze neza murakoze.
Ni byiza cyane rwose. Aha turiko tuja mu bihe by'ubushuhe akabeho kararangiye abantu bose nibaza ko banezerewe naho rero nashubira niko bimeze.
Niko bimeze.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero dutangure ku mufasoni Niyonsaba Magnifique tubwire ubwa mbere na mbere icyiyumviro cyo gutunganya Africa Day ya Houston caje gute.
Murakoze cyane. Icyiyumviro cyo gutangura uyu munsi mukuru wa Houston Africa Day cyatanguye mu mwaka w'2017. Umumeya wacu Mayor Sylvester Turner niwe yagisitseho ari uburyo bwo kugira ngo ahe agateka abanyafrika basanzwe baba hano mu gisagara cya Houston kandi cyongeyeho kugira ngo agire yubake imigenderanire iri hagati ya Afrika hamwe n'uyu mujyi wacu wa Houston. Ni nayo mpamvu buri mwaka ubu uyu mwaka wabaye 2022 wabaye mwaka kugira gatano kandi buri mwaka iyo Houston Africa Day ibaye bama batumira abambasaderi bava mu bihugu bya Afrika rero uyu mwaka wabaye umwaka mwiza cyane kuko n'u Burundi bwaratumiwe n'umambasaderi wa Cyarahari
ego niyo sababu nashaka kutubwira bimwe mu bintu byashikirijwe mu majambo make cyane
ego bimwe mu byashikirijwe nuko Mayor wacu yipfuza cyane kubaka kabisa imigenderanire igakomera cyane hagati ya Afrika n'uyu mujyi wacu wa Houston. Ikindi kintu yongeyeho nuko yipfuza kongeza ubudandaji mpuzamakungu hagati ya Amerika na Afrika cyane cyane n'uyu mujyi wa Houston wacu. Kandi akaba yarashikirije yuko mu kwezi kw'icyenda ariko arapanga kwakira abayobozi b'ibihugu bya Afrika icyo yitwa Head of State Energy Summit azo yarabatumiye azobakira muri uku gukenda kuyu mwaka
ego me madame niyo saba muba gwiza tunga bari batumiwe barimo abanyamahanga harimo abanyamerika
ego kuri uwo munsi mukuru hariho abanyafrika ariko hariho n'abanyamerika urumva ubango wari umunsi mukuru w'abanyafrika hamwe n'abagenzi b'abanyafrika nk'umuntu yahashitse uwo munsi arashobora kukubwira yuko mu bantu bari bahari abari abantu bari bishimiye cyane gushyigikira Afrika urebye nk'ukuntu abantu bari bambaye bari bahari ntiwashobora kumenya uwo munyafrika n'umunyamerika uwo ari we kirasa kwibwiye ntiwacumenya ati uyu ni umunyamerika aje kudushyigikira
ego me rekateje na ku mushana y'emede misigaro na binyene yari ya hishikiye yari yatumiwe mutubwire mushana y'emede misigaro uyo munsi mwabonye gute
uyo munsi twabonye neza ahubwo Frederic burya ugatu wawe akurushinga yiga ukamusabusha natwe twahitwe magnifique wasanzwe yakora nashaka imbere y'uko nice nishimanda mushimire kugira yagize bwo kubona kucyumvira abandi banyafrika bahaza kunatubwiye kwaboneka gure yaragize neza kugira ngo umuserukizi wacu aboneke mu bandi hanyuma natwebwe dusanzwe tugutwara muri diaspora twaboneke rero ikintu nakunze mu byo tuyariho nibyo byo kuganira ukuntu ijanye n'ubucuruzi mbe byogenda gute naragiye ku haya mastend n'injya zatetse zari injya zo muri Afrika narabonanye tuvuge nabo muri Ethiopia mu bisanzwe benshi n'abanyafrika babangaha bamaze kuba abanyamerika mugabo nikagatima kuvuga uti nubwo ndi umunyamerika iwacu waguma ari iwacu nibyo rero bishimbije kubona ubwiye kugira kabiri nk'uko manyifika avuze ukuntu twari twambaye twese twari twambaye tenize abanyafrika n'abanyamerika dore bigoye kubamenyera abari ndibuka ko n'uburongoye icyo gisagara cya Houston mayor bari bamwambise baramushyira ko ni inyambaro zo muri Afurika umengo z'umwami wo muri Nigeria byari bihimbaye cyane ikindi cyari gihimbaye ni iyo migenderanire twunze twavuga ko uyu munsi wadufashije kubona kumenya abantu n'abandi bakora ibi bakora ibi na biriya kugira ngo imigenderanire itangure ibandanye intumbero yacu nyamukuru dufise ni kugira ngo ibintu byo Burundi bishogwa mu mahanga na cyane cyane mu mujyi wa Houston kuko ari abahungu b'abarundi batanguye kubacuruza ibintu bitari bike by'u Burundi bigwire kandi bize ku bwinshi nacyo gituma twashimishije nuko ambasaderi yari ahari ubwo inkuru zo shiki Burundi ibyongerwa biza muri Houston n'ahandi n'indi miji byifuza bibe byinshi kandi bidufasha kuzoronga ka uruhera rw'agaciro cyane guteza imbere igihugu cyacu cya twibaro
ego be motion ahead yemede misigaro musanzwe musa mabanga muri diaspora y'abarundi ngaha muri leta z'umwe za Amerika ikintu kimeze nk'akarusho mubona mwakuye muri uyu munsi ni nkike
ya amabanga vise sayo ngaha muri Amerika ni ku rwego rw'isi mugabo ni muri Amerika urumva muri diaspora ya ariko ikintu twakuye ni kimwe barashobora kubona n'abantu basanzwe bari mu rwego nshingwabikorwa byo muri Congo twaraganiye gatoya bambwira ukuntu bipanze ukuntu bariko barakora hanyuma twashoboye kubona nawe muri Ethiopia nk'uko nabikubwiye nagiye ntembera hirya no hino nawo muri Afurika y'Epfo twabonanye ni ibya kuri je byabaye ibintu tukungurana ubwenge ukuntu abandi bakora kugira natwe byo tworahuraho tubitwara iwacu byaje bidufasha ni mu nama yakurikiye umunsi wa gatandatu inama y'abagwizatunga bava muri Afurika.
Mwavuze abarundi batari bake bari mu cyo gisagara mwashoboye kubonana nabo muravuga ibintu batangwe kudandaza ari byo mu Burundi eka ari ukwikorera utwabo murashaka kutubwira mu majambo make cyane rwose ibintu mubona byabahimbaye bisa n'irangurwa n'abarundi babahaho Houston nk'ibi
abo barundi ahubwo Fred imbere yuko ndabakubwiye nifuza kuzorondera umunsi ukabatumira wenyine bakakwibwirira twarahashitse n'userukira u Burundi ngaha muri Amerika twaratangaye hariho umusore umwe ari atarashira n'imyaka 30 afise hajya bahingurira imiduga garage cyo bita garage akoresha abantu bashika ku 10 n'abandi ni hanini cyane mugabo kugira ngo ashike kure nce nashaka kugira ngo ngume ko ni kubera inguvu abahundi bo muri Houston bafise zo kumvikana abo barundi nka bose imiduga yabo bakoresha uyu muhungu ahubwo akamufasha no kumuronderera abandi bakwiye umuhungu nawe kuba icyo cyizera abandi bamushyizemo yatangiye gukorera iwacu amaze kumbwira ko amaze kugira kontenere zishya kuri sitatu zigenda mu Burundi n'ubu ariko agira yubake garaji ya kijambere nk'iyo yaho niyo afise muri Houston urumva ni wa muntu nabyo twifuza muri diaspora ni wa muntu yumvira ko akantu kose keza akarangurira nga mugabo agatwara ni wacu ibyo nyene kandi afise ahantu afise ihinguro rito yaje gushona afise vraiment ahantu ashona impuzu z'abajya abo bita mu gifaransa le mannequin urumva kugira ibyumviro nk'ibyo arambwiye ati mutamba mu gutangura byaratugoye gatoya ariko ubu bitanguye kuza abantu batanguye kunyizera baraza ngaha amakomande ni menshi y'abarundi bo muri za Nigeria y'abarundi bo muri za Ghana hirya no hino n'abarundi b'iwacu iruhande y'iyo hari umuntu afise imangazini nini yinja itwa na Kerukata na uzongera muzovugana abantu b'abarundi muri ngaha hari isamagi bita umukeke uyifuje ishika rino tukujya nyere kwiyaga Tanganyika kwa Rukata ni uyisanga ikawa ibindi bitari bike byo mu Burundi iruhande yiyo hariho ubundi mu Burundi nyine ari ashinzwe na n'ishyirahamwe ry'abarundi muri Houston nawe nyine afise ahakorera ahagushona hanini rwose urumva rero n'abantu bipanze ngo usanga abantu nk'abarundi bose ariko ingufu aho zavuye abarundi nka bose bashoreraho bagatumira n'abandi kujya gukorera ngaho abo n'abantu twaganiye bafise ibyiyumviro nabo nyine ariko ariyumvira ko bariko bakorera nga mugabo bariko baratahukana ibintu mu Burundi abandi benshi bari mu by'ubuhimi n'ibindi turavugana mu kanya murakoze
ivyo ni vyimviro vyiza cyane rwose bashaka gusangira n'abagenzi babo mu Burundi hugaruka muri iki gihe ruri jijukiye ibikorwa byo kwiteza imbere tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradio hinjwe y'America turi kumwe na Eli Ndayamba Ndayambaze Eli muraho murakomeye muhiga Eli muri hehe ego
ndi mu gihe cya Uganda Kampala
kandi byiza cyane rwose muratwumviriza muramurumvira radio ijwi rya Amerika aho muri neza muravyumva neza iradio murayumva neza
Okay.
Reka rero tuguhakanya ugira icyo ubajije cyane icyimviro ushikiriza turi kumwe n'abatumire babiri umwe ni Yonsaba Magnifique akorera mu gisagara cya Houston tukaba turi kumwe kandi na Diomede Misigaro wewe aba Nashville muri Tennessee bakaba bahuriye mu nama Africa Day ya Houston yatunganijwe mu gisagara cya Houston murafite ikibazo mwafite icyumviro tuga ku ijambo
murakoze cyane rero nayo nakurikiranye mu gutangura imekanisho y'ibiganiro ndasoma abona yuko muza gutumira abantu batandukanye umwe ni Burundi aba ngaho muri Amerika na yavuga ko ibintu by'iterambere ry'igihugu
yego
yego rero sinamukurikiranye neza mugabo ndayo ntanga nuko abo barundi baba baragiye kure bakarabura ubumenyi bakagira icyo basungije abantu bakoze cyo kino muri Afurika ni uko boza n'imisaya yabo batari imisaya yabo mu Burundi bagafasha ugwaruka kuko igihugu cy'u Burundi muri shomaje abantu benshi ibibazo bikomeye cyane mugabo yanagoye cyane kuko igihugu yo kitaratera imbere cyane mu bintu by'ibyumvire kuyagoye kugirane kugira abanyamitahe baje uriko araba ntakarero kagaragara ninjiye muri politiki mugabo uraragiye nk'umuganga yahora atwara kira ofisiho ibibazo mu mitahe mugabo uno munsi arafunze kandi afungwa akarenga
murakoze eri ndayambaze reka tubaze umufasoni bwamere na mbere magnifique niyonsaba kuri icyo kibazo muvuze musabye ko abarundi reka bamaze kwiteza imbere mu bihugu bitandukanye muri leta z'umwe za Amerika mu ma leta atandukanye bukoresha imitahe yabo mu Burundi ariko mukaba muvuze ko ikibazo kigoye hariho abatanguza imitahe bagafungwa madame niyonsaba mubatumire murabona ko hariho ababahaye reka umwizero ukwiye ko bashobora gukoresha imitahe yabo mu Burundi muce mwishora n'icyo kindi kibazo cya Eli ndayambaza
Ego, murakoze cyane. Ego iki gitekerezo abarundi benshi bo twakoranye inama kuko uko Monsieur Diomede abivuze ku itariki 21 y'uko kwa gatanu twarakoze inama n'abagwiza tunga na ambasaderi wacu. Ero muri iyo nama abarundi bari bahari barerekanye kabisa ko bafise ishaka cyo guteza imbere igihugu cyacu akaba ari naho bamwe bamwe bagiye babwirira ambasaderi ibibazo bimwe bafise ibibazo bagiye bahura nabyo n'ibitekerezo bafise n'uburyo bifuza guteza imbere Burundi urumva tukaba twaranabonye ko iyo nama yabaye itari ikwiye gusa ahubwo tukwiye gukomeza n'ibyo biganiro akaba ari nayo mpamvu twaciye dusaba ambasaderi yuko twozopanga tukazogira Burundian Business Forum ikaba kuri Zoom kugira ngo nabandi barundi bari ngaha muri Amerika n'abari hanze babasha kudukurikira bashobora kuza muri iyo nama urumva turacyabipanga kandi tuzobatangariza icyo gihe iyo nama izoba
murakoze cyane ngo sereka duhe ijambo kandi n'undi muri wanyu radio ijwi rya Amerika gateretse Christophe muraho murakomeye ndumva gateretse telefone wigiye ariko reka dusubire kumuhamagara mukurindira ariko n'umushyana Hegemede Misigaro arafise cyashobora kuvuga ku cyiyumvira cyashikijwe na Eli ndayambaze avuga ati mbega murabona ko abagwiza tunga bashobora kuja Burundi gukoresha imitahe yabo mbega ikibazo cy'uko abatanguye imitahe kenshi na kenshi ibibazo bya politiki usanga biyakurikirana yavuze umushyana yapfunzwe wo muri ibitaro bitwakira aduga ku jambo dia mede ku cimviro izimviro zashikijwe na Eli ndayambaze
yego abari kubiyumvira kuja gutwara imitahe yabo mu Burundi ni benshi nkuko nabibabwiye je nkangaha ndavya abahungu babiri ariko barimisha mu biki kandi barimisha amahektari manini cyane bahaye akazi abantu n'amafotarari toya kanyoni yabarungukira ndazi umubo twabonanye mu bagwiza tunga ku munsi wa gatandatu iyo munsi 21 ari baze muri San Antonio n'umupfasoni wiwe ari hari ariko akwikirira hafi cyo ni ibintu by'indimo n'ibiki n'ubworozi mu kirundo ni ukuvuga ko uyu mutima kugira ngo abantu batware ibintu hari iwacu arakora abarundi urahari kandi ibyo simbeje mugabo ibyo nabyo turaje gucanganya ibintu hariho ibintu bijyanye n'ubucamanza igihe urubanza rutaracibwa utazi ibyononekaye ese kuvuga ngo utwaye umutahe uzabuja kuba hari ibindi bintu ukora bigukurikiranye ugaca ugomba kwegera kuri icyo kibazo cy'umutahe ndibaza ko n'ibintu bibiri umuntu atoshira hamwe hariho ubutungane hariho no gutwara umutahe nibyo icyo ukuri ko n'umwishura niba hari kosa yakoze reka rimwagiye mugandi rifatane n'umutahe
murakoze ko nyinshi mutanze turakumva neza cyane rwose reka dusubire turabe kutwoha ijambo umushyana hegateretse Christophe umunywa nyi radio ijwi rya Amerika muraho gateretse Christophe muratwumva Christophe telefone ya Christophe sinzi ko yumvikana ariko reka tubandanye ikiganiro reka tugaruke ko hari hundi umunywanyi Marcel. Marcel muratwumva? Marcel muratwumva?
Yego ndabumva neza.
Ya kandi kazina kawe ni nde Marcel?
Nitwa Twagira Yezu Marcel.
Muherereye he?
Kigali mu Rwanda.
Kigali mu Rwanda turiko tuvuga cyane cyane kuvyerekeye inama ya umunsi mukuru watunganijwe Africa Day n'igisagara cya Houston, hakaba harimo abagwiza tunga. Turi kumwe rero na bamwe babiri bagize bari muri iyo nama, turiko tuvuga cyane cyane kuvyahavugiwe. Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Yego ndashaka kubabaza ikibazo.
Yego.
Uyu munsi iyo tubonye iyo twumvise ngo amakoraniro yahuje abirabura ndetse harimo n'abagwizatunga bidutera ishema nk'uko bahuriye mu gihugu cy'igihanganye nka kiriya nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko agira ikibazo ku kuntu muri iyi minsi agenda ahibonekeza ubwicanyi bukorerwa abirabura. Ese iyo bateranye nk'uko bagakomoza ku bwicanyi bukorerwa abirabura muri USA, baturiye inyishu bijyanye no kwikingira no kwirinda, babyakira bate? Ni gute basaba ubutabera kuko muri iyi minsi tubona abantu b'abirabura bicwa? Iyo bakoranye nk'uko ibyo bakabivugaho, batura umwanzuro bwoko ki? Murakoze.
Murakoze Marcel ku kibazo cyiza cyane rwose. Ikibazo cya Marcel kivuga ati gifite amakenga cyane cyane ku byerekeye ubwicanyi bukorerwa abirabure n'abandi Banyamerika bundi bwoko. Iyo nama yabaye imbere y'uko ubwicanyi bukabije cyane rwose bwabereye ku ishuri mu gasagara gato kitwa Uvalde buba. Ariko ikibazo kijanye n'ubwo bwicanye n'ikibazo abantu benshi bavuga mu iki gihe, ikibazo kijanye n'ukuntu umuntu wese ashobora kugura inkoho uko ashoboye, kandi inkoho zikomakomeye. Diomede, reka tutangure kuri madame Niyonsaba. Hari ikibazo ibibazo nk'ibyo byaraganiwe kuri icyo gihe cy'ubwicanye bukorerwa nk'abandi Banyamerika na Banyamerika w'ubundi bwoko, haba abirabure haba abaziyatike cyangwa hari ibibazo nk'ibyo mwaba mwaraganiye nk'uko umushyira ntahe Marcel abibajije?
Oya, kuri uwo munsi ntacyo icyo kintu natwe twaganiriye. Gusa ikintu gihari nuko uwo habonetse ko hava ahantu haza kuba umunsi mukuru ukoranyije abantu benshi cyane, buri gihe habaho itegeko yuko habaho abapolisi cyangwa abasekirite bajejwe umutekano kugira ngo barinde abo bantu babakoranye kuri uwo munsi mukuru.
Ni byiza cyane rwose. Diomede, mu kanya gatoya hari ikibazo muvuga, hari icyo muvuga kuri icyo kibazo cya Marcel kivuga ati ubwicanyi bukorerwa ubwoko butandukanye muri Amerika. Benshi bavuga ko kubera umuntu wese ashobora kuja mu isoko aho bagurisha inkoho akazigura atakibazo, bataravye ko agwaye mu mutwe, bataravye ko ari umuntu w'intagondwa. Hari mu kanya gatoya cyane rwose, hari icyo muvuga kuri icyo kibazo cya Marcel?
Icyo kibazo ni ikibazo cyama kivugwa cyane ku bijyanye n'abantu biyadukiza. Bamwe usanga ari abanywi biyayura mutwe, abandi iyo abantu ari benshi niko n'ingorane nka zimwe zisukuba ngo kuzishikira zishobora gushika. Ndazi ko umuntu uzi mu nama nshinga amateka yangaha bavuga ko cyane babikorera ko cyane, mugabo amategeko ajyanye n'ibyo kugura ingoho cyangwa ibigwandisho arahari, arabayarenga ko arabagirande, hari n'ushobora kuyiba ahantu akagenda gukora ishano. Ariko inama nk'izo nk'uko Magnifique bivuze, abari hose security twe twari ku bintu byinshi bwo ku bintu twavugana cyane cyane twari kutuvugana ibijyanye n'ubutunzi. Nta ibyo bya security usanga ari ikindi kibazo kiri hejuru, hari n'amashyirahamwe yabyitaho ngira mu munsi kubibona ku mateleviziyo kenshi. Iyo bavuga ati ibintu byabaye ntidushobora kubyihanganira, abantu bakandika amajete bakandikira ababatwara kugira ngo barabe ingene ingingo zofatwa. Ariko ntitwame dutereza amaso gusa kuri Amerika, ni muri Afurika abantu ariko barapfa. Muri Kongo amaze gupfa miliyoni zingana 12, none Abanyamerika bagenda kubica. Abanyafurika ntitutiyipfura ngo tuvuge tuti ikibazo cy'ubwicanyi kirari hose, reka duhaguruke tukirwanye gisiramu, reka tubwire bene bacu muri Kongo bariko bazira iki? Murakoze.
Murakoze.
Ariko rero amenye ngo ni hose ninga karoge ni hosi baragaraguye ntabwo ngo ni Amerika gusa nari ibintu byarononekaye murakoze
ego kandi nahubwo bwicanye bwa bere muri muri leta ya Texas nyene bwabaye inyuma yaho iyo nama ibereye iyo nama yabaye kwigenekezo rya myongiri ubwo bwicanye bukabije nabwo bwabaye mu nyuma reka rero tubandanye kiganiro turi kumwe mu iki gihe n'undi munywanyi Fulgence Ngabo muraho murakomeye
yego namahoro
muri higa Ngabo
turi i Burundi mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu
muratwumva neza nkaho mu Burundi
aya ntiturabumva kubera iradiyo yanyu itatangura gusamya na mugabo twatuciye kuri Facebook twashoboye kubona intara amahanga yaje no kuganira
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyiyumviro turi ko tuvuga ku nama yatunganijwe Africa Day ya Houston yabereye mu gisagara cya Houston ifise umugambi wo guteza imbere imigenderanire ubudandaji ubutunzi hagati y'abanyagihugu muri Amerika ika Abarundi b'Abanyamerika hamwe n'abandi bose muri Afurika tuga ku ijambo ikibazo cyiyumviro
murakoze cyane ageni batakuye nama ari nziza cyane kumva yuko abo bagiye hamwe kugira ngo biyumvire kungene bateza imbere ubucuruzwa guhanahana ibicuruzwa kandi batibabwiye niyo bagiye bava muri Afurika mugabo turashaka kuvuga ahubwo cyane yuko boshyira ingufu cyane bateka kabirabure bari muri Amerika turabona yuko nabo nako nyine kabangamiwe bakadugijwe bakadugijwe turabonye nk'urya mugabo witwa Floyd yicwe arashwe atari uko no yicwe aguze impemu ikoze n'abapolisi kubera umwenge bahisemo ko abirabure ari abantu rero nshaka gusaba yuko ijya bigeje imbere kandi nimba dufite n'abirabure bari mu nama nshingamateka ya Amerika bagume bashyigikira iyo guverinoma ya Joe Biden kuvuga ati aya abagabo bakomakomeye bagashaka yuko kugurisha ibigwanisho byo bajehe bakabaho umuntu akwiye kubitunga paske kuguha ikigwanisho mu adolesa araba amafirime ndetse dore ashadura no kwitatikira ku bandi bantu ibyo rero byema ariko
bodo dizo bizikure nuko murakoze ingabo ikibazo chiza naho kitajanye no ikaniyo nama ariko muratira kama umusaba ko abirabure bo ikabuguma batira kama gasaba ko ubuzima bwa abirabure utobananya guhonyangwa ikabutoba abirabure batobandanya kwicwa mwavuze ivyerekeye Floyd yishwiye mu ika mu buryo bumeze nabi cyane rwose ico kibazo reka turakigaruka ko naba batumire bagiye ico bakivuze ko ariko nashaka duhe njambo umunywanyi Samuel Musengimana muraho Musengimana
muraho
turakomeye muri hehe
ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba
yego murafite ibaza murafite cyumviro
yego turumvikana
duga ku ijambo
yego no kuvuga ngo ngiye nkurikije kuri insanganyamatsiko muri kuganiraho inga bitari bikwiye yuko abaturage batunga ibirwanisho kuko buri muntu wese ashobora kugikoresha bitewe n'ibyiyumviro bye cyangwa se n'umuntu bashobora kugerageza ikibazo babikwiye wenda kujya batora nk'itegeko wenda hakagira amategeko agenderwaho kugira ngo umuntu abe yatunga ikirwanisho mu rugo kugira ngo bibe byagabanya impfu zidateguwe cyangwa se n'ibitero bishobora kubaho mu buryo butunguranye bikaba byatuma abantu bashobora kuhasiga ubuzima kandi bitari ngombwa yuko bibaho
murakoze Samuela mu kimbo cyane ni kimviro gisani cangabo eka makinga mu cyane bigwanisho bikira umuriro ibigwanisho bikomakomeye bishora kugurwa n'umuntu wari we wese atanze karanga muntu muntara zitanki zo muri leta z'umwe za Amerika ariko imbere y'uko mijambo abatumire bacu nibabwira ko ariho abashiga amateka na bakinguza amateka muri iki gihe ico kibazo bariko baraciga kandi bavuga ko ikabazoyaga bakumvikana cyane cyane ku kuntu ibigwanisho bikomakomeye kaho amateko asaba ko bitogurwa n'umuntu wari we wese reka dutangire kumushyira ntahe Diomede Misigaro kure makinga yabashinga ntahe Samuel Nangabo duga kwijamo
ego barakoze amakenga bafise natwe gutwa yafise kuko nyamunye n'umuntu avuga ngo uri munsi y'ijuru ntabagitenye miravyo natwe turayafise kubera ko natwebwe nta kindi kibabaje nk'uko umwana aja ku ishuri wewe nawe uri kugiye ku kazi kurondera kurondera icyori renza wagaruka kuva ku ishuri umwana wawe ibaye ku bigenzo nanavuze kare ko kenshi ibintu usanga bikorwa n'abana bafata ibintu byayo bamutwe n'ibintu nkamwe n'ibyo ibyo byaba biri kubiza n'ikibazo
ntuvuga
ko nkuko nawe ubisiguye abashingamateka n'abakuru b'inama nkenguzamateka bariko barabivuga cyane hariho n'amagurupe menshi tuvuga abantu mu barabara basaba ati ibintu nibihinduke nibi tubibaza ku muco zote bukaboneka ntibyoroshe kubera ko nawe biyayura mutwe ntabakiriwe ibyo akora byose urumva ngo ujya muri Houston yakoze hariya muri Texas bavuga ko yarahije kwica inakuru urumva nonyine yari ataye umutwe byabaye byo kubandanya icyo ahubwo intambara si nko gusa ni intambara muri ibyo biyayura mutwe intambara muri by'imigenzo mibi byo kugomba kwisandaganya ku bandi n'urugendo rero n'urubanza rutoroshe mugabo abantu benshi babihagurukiye nk'ujya mwavuze Floyd kuva ya Floyd bibaye abantu benshi barahagurutse kandi ubu biracabandanya urazi ko ibintu yavuga ati urugamba rubabandanya ntawo kwemeza ko ubu nyine bizoca bihinduka buno nyine no guhindura mu mutwe abantu ni buhoro buhoro ubwo turabona ko uko ikintu kibaye abantu bagasemerera urabona ko hari iminsi abantu be ngo babuze bati ibi birarengeje no kwikebuka hanyuma kubera ko bose batagenda inama ujya konona nta n'umwe agisha inama mu isanzwe ibyo rero birashika rimwe na rimwe ariko twizere ko hagiyemo n'ubushobozi bw'imana ibintu bishobora kugenda neza
Madame ni osaba magnifique muba mu gisagara cha Houston Texas iri mu marita aho umunyagihugu wese ashobora kugura ikigwanisho gikomakomeye hariho n'abashinga amateka hariho n'abigeze kwitoza mu kibazo cy'umukuru w'igihugu Beto asa n'uwatangaje ku mugaragaro ko atashigikiye ayo mateka yaho hariho uramatari batavuga rumwe kuri icyo kibazo muri baza ko nkuko bikora ko guha muri Sena na Kongere ya Amerika ko batitsi muri leta ya Texas bazote bakumvikana ukuntu bo hindura gatoya ayo mateka duga kwijambo mu kanya gato
ego turafise icyizere kabisa yuko ibi biganiro bariko baragirana bizogira icyo bihinduye kubera ko uravye kabisa ibintu byabaye muri Uvalde ni ibintu bibabaje cyane n'abantu bashigikiye yuko hariho umuntu yemerewe gutunga inkoho nabo mu bariko barabona yuko amategeko yo kugura inkoho akwiye gukomera cyane kugira ngo umuntu wese nabe yobasha kuja kuyigura rero dufise icyizere kabisa yuko ibiganiro abayobozi bacu bariko barakorana bizogira ikintu bihinduye
murakoze cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga turi kumwe na Birusha Bagabo Freeman umunyonyi wa radio ijwi rya Amerika mwiriwe neza Freeman muratwumva Freeman egira telefone mutuvugishe muratwumva Freeman ndabona atari kwa kwirikira turamugara kwa kumukanya ariko
reka ndari cyane
yego meduga ku ijambo ikibazo cy'umviro
muravugana na Birusha Bagabo Freeman nkamerere hani Musanze
ni byiza cyane rwose turiko tuvuga cyane ku nama eka umunsi mukuru watunganijwe n'igisagara cya Houston Africa Day aho bari batumiye abagwiza tunga eka abanyafrika benshi kugira baraga ukuntu bukomeza imigenderanire udandaje hamwe eka no vyerekeye utunzi ku banyamerika eka no ku banyafrika duga ku ijambo ikibazo icyimvira
cyambere cyambanze gushimira abo bantu bose babashije kwiteranya bakaba bakora icyo gitekerezo cyo kugira ngo bajye bakora iyo nama kandi noneho nkanavuga nti kuva baratekereje nyuma yo kujya muri uwo mugabane wa Amerika bagatekereza Afurika baturukamo banakomokamo bakaba bavuga ati reka dukore umunsi tujye tuwizihiza ni ibintu by'agaciro cyane ariko noneho nkavuga ati na nyuma yo gutumira abagwiza tunga bazajya batumirana n'abantu basanzwe n'urubyiruko nkatwe uje twatangamo ibitekerezo kandi bagakomeza no guharanira uburenganzira bw'abirabura kuko twumva iyo hirya ngo abirabura bararaswa bagira batese biterwa n'ikibo hari icyo bavuga bakabasha kubumva nk'abantu bishyize hamwe kuko tuzi ko muri icyo gice cya Houston hatuyamo abirabura benshi kandi nanone nkaba nabasaba nti bakomeze ndetse bazanajye bagera no muri Afurika hose badusuhuze mbese tugirane inama natwe kuko tutabasha kuba twagera aho ngaho cyangwa bakaduha umurongo mugari ku buryo twese twazaza dutangaho ibitekerezo. Murakoze cyane ni ibiro cya Freeman merereye Musanze.
Murakoze Freeman, ikibazo cyiza cyane rwose urwaruka nk'uko bivugwa kandi bizwi urafite uruhara ruhambaye cyane rwose mu iterambere ry'igihugu. Icyo kibazo turakigaruka ko n'umufasoni niyo nsaba magnifique atubwiye niba nk'uko Freeman abibajije niba bafise imigambi gutumira urwaruka muri kazoza ariko imbere yaho reka tubanze duhe ijambo Innocent ntamvukiye nawe nyene turindiye kuri telefone. Mwiriwe neza Innocent?
Mwiriwe cyane.
Muri hega Innocent?
Ndi mu gihugu cya Kenya.
Mu gihugu cya Kenya ni byiza cyane rwose kuba mukurikirana radio Ijwi ry'Amerika turiko tuvuga ku nama umunsi mukuru Africa Day watunganijwe n'igisagara cya Houston. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turi kumwe n'abatumire bari muri uyu munsi mukuru. Duga ku ijambo.
Ego nabonye iki kiganiro urubuga rwa Facebook abona ko n'igihugu cy'u Burundi cyo cyaserukiwe nkaca ngomba kubaza nk'uba yagiye ari nkacerukira mu gihugu cy'u Burundi ko inyungu ku nyungu ku bantu bijyanye n'urudandazwa ku kumwene gihugu wo muri Afrika azwa kunguka akaye ko mbona ko hayatumiwe na bagwiza tunga wo muri Amerika afite umugambi wo kuzana umusaye mu Burundi cyane kuzamura Afrika izamuke bijyanye no gufunzi cy'igihugu kanaka yoba yasurikiwe niyo nama wo munsi mukuru.
Murakoze ikibazo cyiza Innocent. Reka dutangure ku mufasoni niyo sawa yishuye cyane cyane ikibazo cya Freeman abaza niba muri kazoza bazotumira ugwaruka. Duga ku ijambo.
Murakoze cyane Freeman, ikibazo uzanye ni ikibazo cyiza cyane kandi nk'uko wabivuze nyine muri kazoza dufise turipfuza gutumira ugwaruka cyane cyane kuko nibo kazoza kejo. Nkuko natangwe navuga kare, turiko turapanga Burundi and Business Forum izoba mu minsi iri imbere kandi izoba iri kuri Zoom, bivuga yuko umuntu wese ahari ashobora kuja muri iyo forum agatanga icyiyumviro cyo kiwe afise cy'ukuntu twoteza imbere Afrika na cyane cyane u Burundi harimo n'urwaruka.
Ni byiza cyane rwose. Reka tuje kumushyira nta misigaro nawe nyine atubwire yakarusho. Tuvuga ko ari yaseruka i Burundi, we yari yatumiwe ku giti cyiwe, mugabo hariho umuseruka i Burundi ambassador yari yatumiwe muri iyo nama, ariko nashaka ku giti cyawe cy'umurundi umunyamerika bangaha misigaro Diomeda akarusho mwamwabonye nkuko Innocent abibajije akarusho ku munyagihugu w'umurundi cyangwa umunyafrika ni nkakahe akarusho ku iyo nama?
Nashaka guhera ko aje imbere yiwe avuga iby'ugwaruka. Ugwaruka nangaho bari bahari bari batari bakeruma, kandi ni byiza kuko ugwaruka mu bisanzwe ni Afurika yejo. Ariko rero nkurikiye kuri icyo kibazo kindi ubajije ni uko ikintu nyamukuru twakuye, burya iyo ugiye ubonana n'abantu ubwa mbere ikintu nyamukuru wakura ni ibyo umuntu avuga bita connection. Connection ni kuvuga kuba muri hamwe mukamenyana. Harabaye ibintu byo guhanahana amakarte kugira ngo yabaye nk'imbarutso turatanguye mbe kuva ngaha tuzokora iki ko niba usanze umuntu afite nk'ihinguriro ry'ikawa uyo muntu mukavugana ntimushobora kuva ngaha mubihejeje mugabo bikurikira nivyo biba ngombwa kandi ni nabyo bizotuma abacu ari nk'abarimyi abandi bakora ibintu bahingura ibyabyo byose babona uburyo bwo gushora batazinge icyo gihe natwe tumaze kubibona aho biri twabize twabikurikiranye tuca duha mu Burundi ababijejwe kugira ngo nabo borohereze abo barimyi boroheje abo bantu bafite amahinguriro cyangwa n'abacuruza bari mu Burundi tumaze kumenya abantu bacuruza ino ibintu byo bashikira bidatebye kandi bikoresheje uburyo buke ibi byose bica bijya hagati urero nuvuga ko iyo nama ya mbere yo kugira ngo tumenyane turangire twakorana n'abandi kandi ashaka kubabwira ko benshi muri bo bari bahari warugwaruka murakoze
murakoze reka tugaruke ko mu fasone niyo nsaba mwavuze ko mutegekanya gutunganya indi nama kuri zo mu Burundian Business Forum nashaka ariko ndababaze niba muri kazoza muzotumira n'abagwiza tunga mu Burundi hariho abenshi bashaka kuba bafite ibyo bashobora muri Amerika twavuze ikawa hariho n'ibindi byimburwa eka nawe Warundi mwavuze bafite ibyo badandariza mu Burundi bashaka gukorana nawe Warundi bandi bagwiza tunga cyangwa kugaruka iyo migambi yoba ihari madame Niyonsaba magnifique
ego iyo migambi irahari nuko dutekereza yuko iyo nama izoba ari ukugambere ari kugira ngo dutumire abantu basanzwe bakorera mu Burundi cyangwa se bafise ba investinga mu Burundi bari ngaha muri Amerika ariko nkuko ubivuze turipfuza ko nabandi nabo bari no muri Afrika bipfuza ku investinga mu Burundi nabo baza muri iyo nama nimba hari ibibazo bafise nabo nyene bakaba bobo ni nyishu cyangwa bobo ni umuco y'uburyo bashobora nabo kuzana business zabo ngaha muri Amerika urumva azoba ari forum nyene yo guhuza aba businessmen and businesswomen kugira ngo babone uburyo bwo gukorana biteze imbere
murakoze Diomede amisigara tugarutse kuri mwebwe hariho ikibazo gihambaye cyane gose mwashikirije ka cihwejwe muri iyo nama imigendanire ka gukomeza ubudandaji imigendanire n'ubumwe n'ikintu gihambaye cyane gose mwihweje diaspora nyafrika mu kihweza na diaspora y'abarundi ikibazo cyo gukorera hamwe cifashe gute
ibihugu ugiye kuraba imaze gutera imbere cyane urabye nk'igihugu cha Senegal Mali no vuga muri ya ruhande rwa West Africa bo barageze ku rwego rundi turi ko tugerageza kuraba nabo ukuntu twakorana ariko urazi diaspora kuri icambere gikuru gihari no gutunganya abantu uko n'icyo bituma twatuba tute ingufu zacu ubumwe bwacu n'izo ngufu zacu abantu ngaba barundi amaze kwitunganya by'ubukorera hari wabone byinshi cyane niyo ntambara turimo saha gusaho n'ijya no hino mugabo tumaze kubona ibintu bitwereka ko abantu bifuza gusenyera ku mugozi umwe mu rugo ruhande hari abantu bagiye bakora ibintu ku giti cyabo mu Burundi twibaza rero tuti nabo se twibaza ubu bose bagiye hamwe bibageza kurusha turiko turi ku TV kandi turazi ko inzira ari heza hanyuma amarora burya nubwo twoba dufite ngenderanire n'ayandi madiaspora y'ahandi ni byiza ko bica bijya ku rwego rukuze cyane ibintu tuvuga ko guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu kanaka bivuga ibitabaze biva muri Congo byaba byo kenshi usanga na leta iri kurabigira irabikora mugabo birashobora kuva ni kuri abo twita abakuru bo muri diaspora ikindi navuga ni uko ngomba gutumira bene wacu b'abarundi niyo bihugu bya rutura mubona diaspora yamye ariyo ifatiye ya mbere kugira ngo ibintu bitungane zaba ubishanye Israel mu Bashinwa n'ahandi diaspora yama ariyo nkingi mu zindi ituma igihugu gitera imbere nitwaye muri Senegal bavuga ko icyaka ni cy'amahera akoreshwa yose mu muri leta ya Senegal n'amafaranga bahazi urumva ko aya mafaranga bari benshi cyane niyo ntambwe natwe barundi ko turagira ngo dushikire kugira ngo iwacu haboneke neza kandi na diaspora ibifisemo uruhara murakoze
murakoze tubibutse cyo twese ko muri ko murabandanya kumviza iradio hejwe y'America turi kumwe na Inosa kandi Inosa muraho murakomeye murasa kandi kabazo ikibazo cyiza mu fasoni magnifique ikibazo cha Innocent cyerekeye ikintu we n'umugwiza tuntu mu ikoreye twiwe akaba yibaza niba bifata inzira ihe kugira ngo nabo nyene barabe ko bashobora kuba bari mu bantu bazotumirwa muri iyo nama muzokoresha urudandazwa ruto ruto mu hari ikintu aho muri ibiro mukoreramwo bishobora gufasha urwaruka rw'abadandaza bakirondera duga ku ijambo
murakoze cyane nkuko amesedio media bivutse burya iyo umuntu agiye ahantu abandi bantu nabo basanzwe bari bakorera ibyo bintu abigiraho ibintu byinshi cyane kandi akabiri nabyo twanakuye muri Houston Africa Day twari twagiyemo muri uku kwezi kwa gatanu nyine rero natwe iyo dutekereje kuri iyo Burundian Business Forum twifuza yuko aba ara ahantu abantu bafite igitekerezo nk'iciwe cyo kuinvestinga cyangwa se ku exportinga ibintu biva muri Afurika biza hano muri Amerika cyangwa no mu bindi bihugu baza kugira ngo bahure n'abandi bantu basanzwe babikora kuko nkuko Monsieur Diomedia yarabivuze hano muri Houston turafise umushinga nahe Anacre Lukata asanzwe afise business yiwe ngaha adandaza ibintu biva muri Afurika bivuga yuko amaze kuronga experience y'ukuntu azana ibintu muri Afurika abidandazwa muri Afurika abizana ngaha rero kuri uwo munsi nake nawe azoba hari nawe azobona uburyo bwo guhana guhabandi ubumenyi amaze kuronka anababwire n'ibibazo yagiye ahura nabyo n'ingene yabikemuye ibyo bibazo noneho ari n'uwundi muntu yifuza kuba yoganira na Anakire cyangwa n'uwundi muntu nawe amaze kubicamo bakaba bohura mu nyuma bakazokomeza kugirana ibiganiro anamwigira ko anamwigisha uburyo nawe yabigenjeje urumva bikaba iyo nama kabiyo ya mbere yo guhura nawe ariko bakazokomeza ibiganiro amugira inama y'uburyo akomeza ashobora gukomeza kubigenza murakoze
inyishu nziza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kamara barandanya kumviriza iradio hejuru y'America turi kumwe na Simeon Nyabenda mwiriwe neza gira telefone mvuge cyane murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'abatumire ngaha ba gizuruhara nabagiye mu nama Africa Day yatunganijwe n'igisara cha Houston aho ni muri leta tizasa muri leta z'umwe za America duga ku jambo ikibazo icyumviro
umenye nama yo kubyeje Africa cyane kurundi muri rusange
murakoze kibazo cyiza Simeone ka tu hijambo dimede misigaro iyo nama yufashe iki kuri Afrika eka muri rusange
bo iyo nama nuvuga ko ifasha byinshi kuri Afrika muri rusange ngo ico gihe twahari hari haje abasobikiye ko byabo muri Afrika benshi bari aba Washington bari bajaho harimo ndusherukira ishiramwe cya y'ubumwe bwa Afrika uyu wandi nawe yarahari indi African yarahari n'icegera ciwe ahubwo nashaka gukeza n'icegera ciwe n'umurundi kazi wacu yarahari bari kumwe ndongo abo bonye nubabonye byerekana ko hari ibintu biriko biraba uvuga hagati ya Houston n'ibihugu iyo tuba nibuka mu ijambo uyo atwara Houston yaravuze ko ariko agerageza kuraba nabandi batware b'indi bisagara binini ukuntu botemberera Afrika bakaje kugira ngo bavugane n'abagwiza tunga amaso mu yandi urumva rero nkuko nari nabivuze ari kintu cya mbere icyo bita kumenyana niyo bita connection ibindi birakurikira mugabo ikitwereka ngira sinzi ko mubizi Houston ni igisagara kizwi ngaha muri Amerika ngira ngo kitako ari umugwa mukuru w'ikibuye wa energy ibintu byose bijanye n'igitoro n'ibiki hari ibintu bitari bitibiri ngaha muri Houston akabangira ngo n'umujyi wabugira gatatu shandikane muri Amerika avuye yibaza New York na LA yo bari kubwira kumwe na za Chicago na hano n'ahantu hari abirabure barenga ibihumbi ijana na cumi na bitanu niho rero ushika ukabona ko umengo kakandi ko muri Afurika ibintu by'iwacu birimwe iwacu hirya no hino si mu Burundi gusa muri Ghana hirya no hino usanga bihari ku bwinshi ibyo rero biha inguvu kubera ko ibyo bintu ntibabirimira ngaha babikura hehe muri ba bandi bato batosuye kuri wa wundi bavuga ngo jewe nikorere utwanje yikorere utwiwe hariya akabamuhaye isoko hariya abantu babikoramwo badegeranya n'irindi soko ubutanze abantu babizana kubishika ngaha n'irindi soko ubutanze urumva muri make nubwo bakorera ngaha hirya iyo bakura ivyo bacuruza ngaha batanze amasoko niko rero kuyo ariko avuga ati mbeje ndi mutoye nikorere utwanze ibyo shikira gute ejo muri shobora kubucuruza akabanga bakazoba gukeneye ate bana wowe rero nakumenyana kreko ubizi kandi mu wamugurisha akabanga ubora no gushikira gute mu Burundi hazoba ari ugurisha ikawa hazoba ari ugurisha ibindi bintu bitaboneka ngaha kandi abarundi bifuza nubwo turi ngaha agatemba kamara kubitira iwacu nk'uko anakre acuruza imikeke uravuga ati ndawubona rimwe mu mwaka ngira ngiye mu Burundi ngo kushikira ngaha nguma nibuke iwacu yumva umva nta cyangwa cyane rero ubwiza tunga mutoya ni ibintu nk'ibyo nibwo bufashanye bwa mbere twogira ibyo by'inama nazo urumva kenshi batumira abaserukira ibihugu byabo cyangwa abantu basanzwe bari mu rwego rwa diaspora byogorana gatoya mugabo urumva inyungu bafitiye ni uko abo bandi bakorera ino isoko yabo niyuguruka cyane nawe ushobora kuhabonera ikintu murakoze
reka na madame magnifique niyo sabagire icavuze kuri ico kibazo akarusho kuri Afrika muri iyo nama ikana mu nama zo kwirikira ku bwanyu naka
kuri ico nuko monsieur Diome Diaraki voze nyene nuko iyo nkatwe tuba turi ngaha turiko turakorana n'abantu bari ngaha tugenda tubigiraho ibintu byinshi cyane sibyo kandi tugenda tugura uburyo bwose dushoboye kugira ngo nyine nk'abayobozi bacu nk'abambasaderi babe bariko barakorana n'abayobozi bo ngaha sibyo kuko iyo bamaze gukorana niho bihera mu kugira ngo huguruke inzira sibyo yo kugira ngo ubu butunzi buri muri Afurika bube bwoza ngaha amabusiness ari muri Afurika abantu be bokora ibyo bita export sibyo bavana w'uburimyi cyangwa se ubundi butunzi buri muri Afrika babuzana ngaha muri Amerika urumva bihera kuri bano bayobozi bacu iyo batanga kugira imigendereranire natwe tubyungukiramo cyane cyane rwose kubera ko baba bamaze kugurura iyo nzira murakoze
Diamede Misigaro tuvuze ku byerekeye intambamyi zishobora kugiramira nk'imigambi y'amaproje nka barundi abanyafurika bo bafise gukorera muri Amerika canke abanyamerika bo bashaka gukorera muri Afurika mu Burundi intambamyi zishobora kuba zarayagiwe muri iyo nama ni nkizihe ingorane zoba nkizihe
ye muri iyo nama twagize cane cane duhura nabo abagwiza tunga bashaka gukorera iwacu mu Burundi mu bintu bashaka kumva ambasaderi y'abahanzi yarahaye ku nyishu byari bijanye n'intambanyi bashobora kugira mbe byo koroha tubigenza gute n'ibiki twahejeje tubemereye ko hariho ishyirahamwe ubu rihari ryitwa ADEVEL ryo rishinzwe kera ryitwa API ryo rishinzwe ibijanye n'ibitandazwa n'ibiki benshi twasanze byinshi batari bazi ingene bigenda mbega n'abantu bayi ibintu tubigenza gute noshikira hehe kandi ibyo ni byiza ishyaka cyo business forum madame yifika ariko avuga izotanga umuco w'ibyo bintu kandi kuzigiye kuzadukora zarutumira abantu bari mu Burundi kugira ngo batange inyishu hari aho utanga inyishu ukumva ugasanga wari uhereye ku mategeko yawe ya kera hari ayandi aheruka guhinduka ntabo bore muri ADEVEL na ntuze na novuga ko na diaspora y'abanyamerika ngaho ikunda kubatumira tugize amanama bakisigura imiti mu Burundi. Ikintu cya mbere gihari twoshima ni uko umuntu ugomba kugira ngo bandikishe novuga urumugwiza atunga n'ibiki biroroshe cyane kugira ngo byandikwe, kandi iyo shyirahamwe rya ADB rirahari kugira ngo yantuze novuga ibyo biro byayo bihari kugira ngo uyu muntu wese urumugwiza atunga afise ikibazo aje bakimufashemo. Ndibaza rero ko ibyo abagwiza atunga nabo diaspora ikora, ndibaza ko ni mu biro by'ubuyobozi ariko bakora. Genda afise nk'umugenzi ariko agenda mu kwezi kwa gatandatu atwaye abantu bagwiza atungira nabo nyine bamuvugisha mu isi imbere mugabo byose iyo biciye umuhora wa ambasade ubuserukizi bashitse Bujumbura kenshi bamaze kujya bose bagira kandi bagaruka bishima ko Burundi ubu ari nyabagendwa kandi kwiteguye kwakira abantu bazanye imitahe.
Murakoze madame ninsaba magnifique abagwiza tunga cyane cyane bakore ngaha muri Amerika baba Barundi b'Abanyamerika cyangwa Abanyamerika babirabure baba bari muri iyo nama hari amakenga baba barashikirije kubyereke gutanguza ikorwa byo kugwiza itunga muri Afrika cyangwa mu Burundi.
Muri iyo nama twari turimo ntibabashije kubitanga kubera ko iyo nama yari bavuga ngo yari nk'umunsi mukuru abantu benshi babashije kugira icyo bashigikirije bari abayobozi nka Mayor of Houston Sylvester Turner. Urumva ntitwabashije kugira ngo tugirane ibyo biganiro muri iyo Houston Africa Day, ari nayo mpamvu natwe twavuze ati reka tuze dutange iyindi nama mu nyuma, sibyo, aho tuzogira kugira ngo abantu bafise ibibazo babashe kuganira babishikirije ambasaderi kandi babanabishikirije n'abandi bose babagwiza tunga bazaba bahari ari bazo bitandukanye babazanye ubwabo ariko banabaze n'abayobozi babo.
Murakoze Diomede Emisigara kama motera abagwiza tunga b'Abarundi bataratangwa gukorera mu mahanga cyane cyane kama motera abandi bagwiza tunga b'Abarundi b'Abanyamerika bari mu bisaga bitandukanye mu miji itandukanye mu maleta atandukanye yo muri leta z'Ubumwe za Amerika. Ni nkakahe mwiboneye ko bishoboka ko imigambi nk'iyo yo guteza imbere imigenderanire ubudandaji hagati ya Afrika, Burundi, eka u Rwanda na Amerika ishobora gushyigikirwa akamo mu batere nkakahe?
Ego murakoze Frederic, ntabwo kubashimira akamo twotera abo bantu bose bifuza tunga basanzwe Abarundi cyangwa Abarundi b'Abanyamerika baba ngaha n'abagenzi b'Abanyamerika baba ariko bavugana ngo bagomba kujya kurangurira imirimo yabo hariya mu Burundi. Ni uko ikintu cya mbere twababwira ni uko iwanyu hamara iwanyu, kandi nk'uko nabivuze mu kanya gaheze hariho inzira ziyobotse nziza zitomoye ku mategeko yashyizweho cyane kuri iyi ntwaro nshyashya turimo yerekana ko uyu muntu aje afise ibintu byo kugwiza itunga inzira akwiye gucamo n'ukundi akwiye gukingirwa kugira ngo cyane cyane ko abaje afise umutahe aje gutanga akazi uburobe burabyifuza cyane.
Ego
abarashaka kubabwira ko nabo batarasobanukirwa buturondera cyangwa bakarondera ubuserukizi bw'igihugu Washington kugira ngo baronke isiguro zindi zihari. Ni nyabagendwa muze muri benshi Barundi muze dushyire hamwe tugende utware imitahi wacu.
Murakoze akajambo kanyuma tugahe umunyu wanyu ndabona yarindiriye Thierry Ahishakiye duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose amasegonda 30 icyumviro cyangwa ikibazo.
Frederic murakoze cyane kumbure na njengire kosongora ndamutsa n'umutumire. Hanyuma iyo umunsi nk'uyu uvudwe tuba twumva Afrika iroza akaryo kare kuko iyo nyine igaruka ko ikivuga ko ariko uwo munsi nk'akarorero mu Burundi waravudwe ariko warabona ko Abarundi umenya ntaco bivuze ntaco bibabwiye. Ngombaze uwo mutumire hari mbega iyo bariko baratumirwa canke bariko baratumira abantu mu bintu nk'ibi bariyumvira ahanini ku munyagihugu mbega uyu munsi twobyazamo umusaruro uwahe kugira ngo Umurundi yiyumve ko ari muri Afurika ndetse wa musa ahubwo umufashe nawe kwiteza imbere, kuko kari kuba kajya ahubwo ho gushyira mu bwiza tunga b'Abanyafurika kugira ngo bashobore kuduteza intambwe bamaze gutera imbere. Ariko uwo munsi nenga yushitse usanga Abarundi bose basinziriye ahamagaze
kunabonye
ko wamenga na
Thierry yashakiye akanya katubanye gato cyane rwose. Ariko abatumire turi kumwe bumvije ikibazo, nibaza ko mu minsi iri imbere tubatumira ikaba gashaka kuha inyishwa koresheje rwandiko turashaka kuha na telefone. Mwakoze cyane rwose kwa mwa duteye kamo, turashimiye abatumire bacu, tukaba dushimiye na engineer Peter yadufashe gushyira mu ibiganiro hamwe na Dieudonné yadufashe kwegeranya ikiganiro. Turabashimiye mwese badukurikiranye, mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.